irimwumva ni ijwi rya Amerika. Ndabaramukije banywanye namwe bagenzi bi radio ijwi rya Amerika aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri sanze cyo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese. Nkuko twabibamereye mu minsi heze, tugiye kubashikiriza ikiganiro kivuga ku byavuye mu mahiganwa Shika ategurwa n'ishyirahamwe BBEN rigira amahiganwa y'amashyirahamwe y'abikorera utwabo buri mwaka. Uwatsinze agatahana inyigisho zo kwiteza imbere n'umutahe w'amafaranga atari make. Mu biganiro twabashikirije haciye indwi zibiri, twavuganye n'umuyobozi wa BBEN yayoboye ayo mahiganwa buri mwaka, aradusobanurira ko ayo mahiganwa aronsu watsinze umutahe w'amafaranga y'ideni ashika kuri miliyoni 30 kugira batangure canke bakomeze imigambi yabo bakanabafashisha inyigisho zibaha guteza imbere amashirahamwe yabo. Abataronsa akanyo ko gukurikirana ivyo biganiro, twari kumwe na batatu ba mbere bari batowe na BBEN kuja muri ayo mahiganwa ya nyuma ariyo final. Hakaba harimwo uyoboye ihinguriro ry'ibisuguti mu bitoki ariyo biscuit production. Twari dufise kandi n'uwarayoboye ishirahamwe rikora imipira n'izindi nyambaro za uniforme. Uwa gatatu nawe twavuganye nawe yari Emendizeye, akaba ari nawe yatsinze ayo mahiganwa ya Shika. Emendizeye ni umuyobozi w'ishirahamwe rikora ingwa, ishirahamwe rikora ingwa zo kwandika ku ruhome mu mashure mu gihugu cy'u Burundi. Turi n'akanyamuneza rero uno munsi ko kongera gutumira Emendizeye kugira tumukeze ku kuba yaratsinze ayo mahiganwa azwi cyane i Bujumbura mu Burundi. Emendizeye, kaze neza mu kiganiro muri sanze hano ku radijwi rya Amerika. Urahora komeye?
Ego ndakomeye rwose, ndakeneye kubona mwashoboye gusura kandi gusinzira mu gutumira bya dushoboye kuvuga ibyarangutse mu ijyanwa rya Shika. Nk'uko mubivuze, twarayaze imbere y'uko riba n'uburiho mu gatantu yamaze kuba. Ndabaramukije.
Murakoze cyane Eme. None Eme Ndizeye, watsinze iri heganwa rya Shika ryo mu 2014 wiyumva gute ugitsinda ayo mahiganwa haciye iminsi mikeye? Wiyumvise gute? Wavyakiriye gute?
Navyakiranye akamwemwe kenshi gose. Yari iteka kuri jewe, iteka kushira hamwe ndongoye, iteka ku bakozi banje. Ni umunezero ntangere, cyane cyane ko gashimiye umukobwa kuko dushikiriza twagashikirijwe n'userukira Leta Zunze Ubumwe no mu Burundi, ariko umuntu w'userukira Leta ya Hollande no mu Burundi yari iteka kuri twebwe, iteka kuri ishirahamwe, kuko twabona yuko rigiye gutuma dushobora gutera imbere mu byo dukora.
None abenshi bariyumvira bati Emendize yaratsinze, agiye gukomera cyane, ishirahamwe ryiwe rigiye gukomera, ibintu bigiye guhinduka mu ishirahamwe ryiwe. Ubu haracindwi zibiri, wotubwira muri make kimaze guhinduka, umutahe bakwemereye warawuronse canke ibintu bimeze gute muri make kuva ugitsinda?
Hari imaze guhinduka kuko nibyo umaze gutsindira akaya gashimwe. Abantu barashoboye kubona by'ukuri ko hari isanzwe ishyirahamwe ikora ingwa mu Burundi batari babizi, hama no ku bakiriya bacu bavuga bati bo twizera kurusha baradukeza. Hama aho bigeze ku ngurane batwemereye biracyari ko birigwa mu minsi iza, barashobora kutusaba bayiturosa, bigatuma ibyo twari twemeye kuzokora muri mugambi tushobora kubishikirako.
None uvuze ati ariko bariga uburyo babemereye, hari kiri ngo baba barabahaye kugira ngo mumenye neza na neza n'iryari muzoronka uyu mutahe kugira ngo namwe mushobore gutangura gukora biboneka?
Ntacu batubwiye neza, mugabo turibaza yuko batubwiye ko bagiye kuviga vuba rwose, kuko barabarazi yuko umuntu ariko arakora utwiwe byiza ni kumunyarukiriza kuko irashobora gushikira ngo imigambi yiwe. Turibaza atankeka yuko iminsi iri imbere nko mu 2023 ko bashobora kuba bamaze gutoranya ingurane.
Ni byiza cyane. None imigambi wamaze gutegura umaze kuronka uwo mutahe yoba ari nk'iyihe muri make? Kuko ndumva yuko bavuze yuko bashobora gushikiriza umutahe w'ideni rizova muri banki rishika ku mamiliyoni 30. Muri ayo mafaranga ni nk'abahe bakozi bangahe wizera kuzokongera ko mwishira hamwe ryawe canke ivyuma? Niyihe migambi ufise kuri ayo mafaranga?
murakoze bagi bazo tronsa umungurane ingana na mahera imiliyoni 200 afana imiliyoni 300 muze twa twemeye kuzokora cyo kubivuze tutanga kazi ngacane cyane cyo kubanza gukora nuko kugwiza umwimbo n'uko twa twara dukora tugiye kongereza bikuri imwe twa dukora kora nyinshi bishoboka hama cyane cyane twongereze la qualité y'imwe twara dukora nuko nanabivuze mu kuri muri gama nyene sotanga kazi mwako yuko ariko atanze ubuzi bushika 50 ubu turizeye ko tugiye kurushirizaho mu gutanga kazi bandi bakozi cyane cyane structure yari ishyira hamwe rikora ingwa gusa me avec uyu mutare tubagira abaturonse tugiye gukora n'ibindi tugiye gukora amatableau bakoresha mu mashure tugiye gukora amafotoare tugiye gukora amalate ambwa
nkuko bivuze mu gifaransa no kuvuga mu gihe kongera ko impome zo kwandika ko izo ngwa ngiye kongera ko utubaho tuguca imirongo ngiye kongeraho n'ibindi bikoresho nyine bikoreshwa mu mashure dusubira inyuma gato mendizeye mwihiganwa wari urimwo irihiganwa rya shika ryo mu 2014 abo mwari kumwe mu mahiganwa turumva yuko nabo nyene batari bafise imigambi yoroshe yari bafise imigambi itomoye kandi irashe abandi babiri ba mbere mwari muri kumwe bari bafise ayahe mashiramwe abo mwari ko murahiganwa babiri ba mbere bari bafise ayahe mashiramwe
wabari wa kabiri yari afite ishyirahamwe rizokora isoja agakora amata y'isoja agakora inyama z'isoja agakora ifu y'isoja nuwamenyesha ni wa gatatu nyine bakora bimwe nawe nyine agakora isoja nyine kuko yari imigambi yabo myiza naho isa bashoboye kubona ko by'ukuri wa kabiri na gatatu kara naho bafite umugambi umwe ko boshobora kubaha ubushimwe bose kuko bashe kwerekana ko umugambi wawe ko ari umugambi utomoye
ni ukuvuga isoya ari ikintu gishobora kuzokwinjiza kandi gishobora guteza imbere igihugu canke kikaronka n'amafaranga atari make ubiravye uvyihweje neza imigambi bari bafise n'umugambi wawe akazirya canke icatumye wewe utera iyindi ntambwe ibarusha kuba ari nk'akahe katumye abari ko baratanga amanota bavuga bati koko nubwo bafise imigambi myiza turabona yuko Chuck Chain emendize umugambi wiwe ariwe wa mbere wo kuri wewe ubona ari iki caguhaye amanota menshi
ukuri je nuko icyambere nuko aba benshi twahiganwa nuko bari bafise icyumviro cyo gutanga udushyirahamwe je nicyari cyumviro nuko marina twamaze gutanga udushyirahamwe tumaze imyaka ibiri dukora turamaze gutanga ubuzi turamaze kumenyekana amashuri atari make aguri iwacu amashyirahamwe yaba amashyirahamwe yino amashyirahamwe mpuzamakungu aramaze kutwizera ibyo byose byatumye bashobora kubona ati uyu muntu ariko avuga ibintu mumpa yifuza gusa mugabo ibintu by'ukuri amaze kurangura ikintu bavuga ni uko baravye ubuzi twemera gutanga twamaze gutanga barabona yuko avec ishyirahamwe ryacu tutanga ubuzi bukwiye ikindi ashimitse ko rwose ni uko ubu twahora dukora ingwa tukurusha amatsinda premiere icyo bita amatsinda tumwe dukuye hanze ni uko ubu dushoboye kuronka mu buryo bukwiye dushobora kwiga ingene dukoresha amatsinda tumwe divuye mu Burundi gutyo bikadutuma haronka ubuzi bwinshi yamara kuba dukura tujyana hanze mu kugura amatsinda tumwe dushobora kuyagumiza ino mu Burundi akungukira abakozi dushobora kuturakoresha ino Burundi
ni byiza cyane
ndakwiga ari ibyo byatumye nshobora kurusha abandi
ni ukuvuga barakwizeye kuko wari usanzwe ari ikintu umazemo imyaka ibiri wewe kuri wewe umugambi wawe utanga abakozi benshi kurusha kandi ari naco iryo higanwa ryashimitse ko yuko barondera amashyirahamwe azotanga ubuzima mu gihugu ni byiza cyane mwari mwavuze yuko mwishyirahamwe ryanyu mushira imbere cyane kongera abakozi b'abakenyezi abagore icyo kintu gushika n'uwo muracagishimitse ko muracafise umugambi wacu kukibandanya
turagishimitse ko bose ko twarabonye by'ukuri mu gukora ingwa ko abagore bakora ingwa neza kurusha abagabo n'ubu muvuba bwose tugiye gutagugira ibyo bita appel d'offres twakuraje cyane cyane abagore kugira bashobore kuza gusaba akazi iwacu nibaza ko twari twavuga tutacyo tuzohinduramo by'ukuri abagore bagiye kuronka akazi ubwire tuba dukeneye ko
tugiye kwakira kandi n'abandi bantu bakurikiranye uko ayo mahiganwa yagenze n'abafise utubazo boba bafise babaza mushinga ntahe emendizeye kutujanye n'uburyo nabo nyene bogira wogera ku rugero wageze ko. Reka twakire Christophe Karayuba yari yakurikiranye aya mahiganwa kandi yarasanzwe ziryo shirahamwe ryawe shirahamwe Chalk Chain Enterprise. Christophe, kaze mu kiganiro gihijambo abanyanyi biradijwe rya America, uwashaka kutwibwira muri make uri we nuko wakurikiranye amahiganwa ko yarameze wewe wari uhari wabibonye byari bimeze gute?
Yego, jewe nambere nafita kubigondorera nitwa Karayuba Christophe. Hanyuma nkaba narashoboye gukurikirana ihinguriro ry'ingwa rya Ndizeyeme. Aba narashoboye kumarana umwanya nkurikirana ingene ibintu bigenda biratera imbere ku ruhande rw'iwiwe. Gambe nambe nafita kumuteza ku ntambwe yashoboye gushikako. Hanyuma nkaba mfite n'akabazo nifuza kumubaza nk'ikintu coba caratumye ashobora kwiyumvira kujya mu mahiganwa, ashobore guhiganwa, ikintu coba caratumye avuga ati jewe ibyo mfite rugero ngeje ko ndabona yuko nshobora guhiganwa n'abandi bantu bafite ibyiyumviro bikomeye.
Christophe aravuga ati wewe wari ufise ishirahamwe ryawe usanzwe ukora ariko wariyumviriye waragize icyumviro cyo kuja mu mahiganwa yayandi mashirahamwe, arabaza ati ni giki cyagutumye uja muri ayo mahiganwa?
Murakoze rwose kibazo Christophe abajije. Nuko cyane navuga nuko nkuko abivuze mu ntango, ihiganwa shika ni ihiganwa riba ku mwaka ihiganwa riza rije gufasha amashirahamwe agitangura amashirahamwe cyane cyane y'abajene. Murabona ko bizofasha rwose ishyirahamwe ryacu bwa rishoboye kumenyekana, hama ndazi mu byo byasabwa kugira umuntu ahiganwe muri iryo higanwa. Nuko nabona yuko nijya ibisabwa kandi by'ukuri mbona ko ishobora kuritsindira.
Ni byiza
cyane, bituma ntagize ubwoba ndashobora kugira mu higanwa.
Urakoze cyane Eme Ndizeye. Tugaruke kuri wewe Christophe, ubajije akabazo keza. Ikindi cya kabiri no kubaza wewe wari uhari muri ayo mahiganwa kandi uvuga ko wakurikiranye irishira ibikorwa by'irishirahamwe Chalk Chain. Bamwe barashobora kuba bavuga bibaza bati Eme Ndizeye canke ishirahamwe Chalk Chain ryatsinze ayo mahiganwa shika yo mu 2014 abikwiriye canke ishirahamwe ryiwe ribikwiriye? Wowe ubona yari abikwiriye?
Yego, ndibaza cyane ko yari abikwiriye kubera narashoboye kubona ingene yitegura, kubera narashoboye gushika aho bakorera ingwa. Narabonye n'ukuri ibintu bihimbawe rwose mu bakozi, ingene bitunganya, nkabona ingene novuga gute production yabo ingene bayitunganya neza. N'ukuri jewe navuga ati ntankeka barashobora kuzotsindira iri siganwa. Narabona ko yari afite confiance muri we, ukwigira muri we kubera yari yizeye ibikorwa yakoze n'ibikorwa nahageze. Yari afite n'ukuri ibyangombwa ko yasegu kujya mu mahiganwa no kuyatsindira koko.
Ni byiza cyane. Abandi bo bari bari mu mahiganwa bo hari icyo wabaneguye, hari icyo ubona bari gushobora kukonyereza ko kugira nabo nyene muri kazoza bazogira icyo bashikitse ko batsinde nabo nyene aya mahiganwa?
Bon, abo bahiganwa ni ukuri ndetse kubesha nabo nyene bari bafite imigambi imeze neza cyane. Kandi ndibaza ko no mu yindi higanwa nabo nyene bashobora kuronka amahirwe yo gutsinda. Eme yarashoboye kubarusha kubera yiteguye neza kandi afite ibindi bintu vision ashaka gushikako. Kandi ayikorera ko cyane iyo yashoboye no gutuma n'abarusha. Novuga ngo imigambi yabo ngo ntiyari imeze neza, oya donse bose bari bafite imigambi imeze neza. Hahiganwa abantu batatu bane, hanyuma akagira umwe abarusije kuko yari afite imigambi irafi cyane rwose yashoboye no kwerekana muri iryo higanwa.
Ni byiza cyane Christophe Karayuba, urakoze cyane rwose kuducira ku mayange uko aya mahiganwa yagenze n'uko wewe ku bwawe wabibona uko wakurikiranye. Turabigushimiye cyane rwose. Katubaze uwundi afise akabazo ka Eme Ndizeye, dufise kuri telefone Flori. Kaze mu kiganiro, akabazo wabufitiye mushinga ntahe Eme Ndizeye aheruka gutsinda amahiganwa ya Shika ko bari nkakahe uwo banzu katwibwira gato
murakoze cyane nanti nitwa Florine hori imbere na ni vise ko umuvukanyi eme ya sindi tigikombe nene nashaka kumubaza nene byagenze gute kugira ushike kuri iyo ntambwe mwashitse kugira natwe abajene tukiri kuri ku ntebe y'ishure kugira tushobore kwiyumvira koko utera iyo ntambwe nkuko nawe wayigeze ko dushobore kumva ko kuko natwe mu minsi iri imbere dushobora kwiyumvira kugira ishyirahamwe natwe tugateye imbere nkuko nawe wateye imbere.
Murakoze rwose Flori bityo ikibazo abajije nk'uko ubivuze navuze yuko ishyirahamwe akiri imyaka ibiri itanguye uko byagenze n'uko by'ukuri twa dukora inya tubona icyo turakora dusanzwe dukora ingwa n'ibintu dusanzwe dukunda turabishyiramo ingoga rwose tukabona by'ukuri ibyo abaguzi bacu bashaka kandi turafise nk'uko kisasigeze kubivuga turafise imvizion ituma bikuri bishobora gutera imbere nko kubivuze ko nkwembwe abatite ntebe y'ishure nicyo nababwira nuko ntimwotinya by'ukuri bisaba umutahe munini kenshi gusa bisaba umugambi mwiza umugambi wize neza gusa ugashobora gutangura icyo ushaka gukora nibyo ni byiza kugira umugambi mugambi kugira rwose no kuraba by'ukuri icyo ugira ukore by'ukuri ko uzoshobora kuronka abakugurira ko ibyo uzokora bizo guteza imbere uzokora ubikunda kuko mu gukora akazi kubuza kutunga entrepreneur ifo kuba ukunda icyo ushaka gukora ntukore ikintu kubera n'amafaranga gusa muza gukora ikintu kubera ubona yuko ubikunda ikintu kubona bakubwira nuko bikorera gutinya tangura buhoro buhoro tere imbere byose birashoboka.
Eme ndizeye aravuze ati abari ku ntebe y'ishuye mukwiye kwiyumvira imigambi y'ikintu mukunda kugira ntimuzocika intege ari ikintu mukunda ntimuzocika intege ati kandi ntimukwiye gutinya ati ni gufata ingingo mukayikomeza mukayikorera ko Flori hara kandi kabazo kuvyaheje kwishura ubu ufise uwo kongera ko
ego none nashaka kubaza none uburyo wakoresheje kugira ushike ngaho umeze gute natwe twove ko twoba turi motive kugira natwe dutangure kuri iyo ntambwe kuko turabona ko ivyumviro wagize barateye imbere abantu barakwizera cane baraguhaho gashimwe ni natwe tubwire twove ko natwe twokorera ko twisunze ivyo nawe watanguje murakoze
uburyo buvana n'umwe umugambi umwe wese ashaka gutanguza ko uburyo bukenewe ubwitanguza ishyirahamwe rikora ingwa si ubwo buryo bukenewe kugira ngo ukore ikindi kintu wowe ushaka gukora uburyo ni kimwe mugabo igikuru ni uko nakwereka ko ubwiye n'ishaka hama uburyo nko kubivuze aho umuntu abukura umuntu arabondera aragira ibyo bita ama ekonomi hama akaba azi icyo adashaka kuzokufika ko kintu amahera kimwe kugira ngo gitangure umuntu yarashoboye kuburondera hama arashobora kubonka ngo icyo ni uguhamira n'ukuri ni uko by'ukuri wabanza kwiga uyu mugambi wawe hama uburyo bukuronka bwatandukanye ushobora kubona ari uburyo bwawe ushobora kuba uburyo uhawe n'ababyeyi ushobora kuba ari uburyo ugiye gusaba muri banki ifite umugambi mwiza ubona byo kuba ari umugambi utera imbere bikuru umugambi w'uko ni uguhanura n'uko ushaka gutangura icyo bita bizinesi ni uko utokigira gutangura umutahe munini ya rwose tangura umutahe mutoya buhoro 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 ugenda urongereza uko ubona atera imbere.
Urakoze cyane Eme ndizeye ni ikintu gikomeye cyane ku bakiri bato barakunda kubaza icyo kibazo ati dutangurana umutahe ungana gute ariko ucishuye neza uko ndabyumva ucishuye neza uvuga uti umutahe si cyo gikuru ariko kuza ugatangura buhoro buhoro ukongera ko buke buke ugatera imbere. Turagushimiye cyane Flori ku kibazo bajije umushinga ntahe Eme ndizeye. Ariko baradutega amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanze hano ku radio Ijwi rya Amerika. Mushobora kuturungikira ivyiyumviro n'ivyipfuzo vyanyu mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com canke mugakoresha central@africa.voanews.com. Nkuko twabivuze mu kanya turi ko turaganira n'umushinga ntahe Eme ndizeye aherutse gutsinda agashimwe ko mwihiganwa shika kushika ihiganwa ryabaye hacindwe zibiri ihiganwa riba buri mwaka rigaba riteguwe n'ishirahamwe BBEN ibujumbura mu Burundi rigira amahiganwa y'amashirahamwe y'abikorera utwabo buri mwaka watsinze agatahana inyigisho zo kwiteza imbere n'umutahe w'amafaranga atari make amafaranga y'ideni ashika kuri miliyoni 30 umushinkanahe MNDizeye rero ayoboye ishirahamwe rikora ingwa mu Burundi shira mu mashamwe ya mbere akora ingwa mu Burundi zandikishwa ku ruhome mu mashure turi nakanyamuneza rero uno munsi ko kongera gutumira MNDizeye kuba yaratsinze ayo mahiganwa azwi cyane ibujumbura mu Burundi mushinkanahe MNDizeye mubu abana benshi abakiri bato benshi nkuko vyumvise abari ku ntebe y'ishure barahanze amaso amashirahamwe akorera mu Burundi agakoresha abarundi akanarondera ubuzi abarundi kuri benshi barabona yuko wateye imbere kandi uri ku nzira nziza uratsinze agashimwe kashika ubu none umugambo ukurikira ufise wo bari nkuwe
murakoze gose kuri ako gashimwe no babwira yuko atarafuga shimwe gusa muri umunsi higanwa bari watumiye abantu batandukanye baje turaba iryo higanwa umunsi twarashoboye kuhakura ikintu bita amapasinaria ubu turiko turagira ikintu bita ko pasinaria aveke ni ishirahamwe rigiye kudufasha kugira itunganye imigambi yacu tugiye kongereza ingwa duhora dukora twahora dukorera mu ntara 8 n'ingwa zacu ubu tugiye gushobora kurishinga mu gihugu cyose bishoboka tugiye no kuzigurisha mu Rwanda cyangwa muri Congo tugiye gutanga ubuzi ibyo nibyo tugiye gukora mu minsi iza aje ku buryo butatwaronse
murakoze cyane tuko turasozera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka duhaga jambo ka nyuma umwe wese yadushikirije turi kumwe hano muri kino kiganiro dutangure kuri Christophe yari yakurikiranye amahiganwa kandi akaba yashoboye kuduha idonido y'uko vyagenze ko yabibonye Christophe Karayuba urashaka kugushikiriza akajambo ka nyuma mushinga nahe MNDizeye yatsinze irihiganwa nakandi kajambo ufise ushikiriza kerekeye aya mahiganwa canke ico wakuye mu muri aya mahiganwa
yego dewe kandi kabajyo gato nari mfise na sika kubaza mushinga nahe ene nashaka ndamubaje kubunye afite iyindi migambi yo kuteza imbere n'igihugu
MNDizeye ndabyumvise neza Christophe arabaza ati hari ikindi kintu wiyumvira ku rwego rw'igihugu kizoteza imbere igihugu kigira ngo igihugu cy'u Burundi nacyo nyine kiboneke neza cyane cyane yuko babona ukora ikintu kisanzwe gikorerwa hanze kikagugwa hanze mu mahanga ariko ubu unye igihugu gifise akaryo ko kwiyerekana yuko cakoze nkingwa umugambi nk'iyo bufise yuguteza imbere igihugu
nyakoze gose nkuko uheje kubivuga ingwa kuva na kera dame zivuga hanze mugabo ubunye ingwa zikorega mu Burundi ako n'abarundi icyo ndi kimeza kiza gose kuri twe gwo Burundi hama ningeje kuvuga yuko ubu tugiye kugurisha ingwa mu gihugu cyose me bishoboka tushobora kuzigurisha mu mahanga ingwa zahora ziva hanze ubu natwe tugiye karema kuzigurisha hanze makungu ibyo bizo ishusho gize Burundi yuko itari igihugu kigurira byose hanze mu gihugu unye gishoboye kunabugiye mu byo bikoze ushobora kubigurisha hanze kintu waza ko ari ikintu kiza gose ku kuri ishusho ry'u Burundi
ni byiza cyane bituma
Burundi bushobora kuba hanze y'amakungu
urakoze cyane icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ndibaza yuko n'abari ko baratanga amanota mu mahiganwa baciyumviriye nawe Flori harakandi kabazo canke akandi kajambo ka nyuma ushaka gushikiriza umushinga ntahe MNDize
ego so zera nashaka poza question nkabaza est-ce que none intambwe twofataniye est-ce que twotangura kugira ayo massage est-ce que twotangura kurondera ahantu twobaturungura ubwenge ava yuko twoja yumvira gukrea indi entreprise est-ce que twotangura kuja kudodora ahantu bakaduha akazi akariko kosgira dushobora kugira ubwenge ahandi sinzi ko umuvukanye emeyo nungura kandi cyo tutwega abakobwa tukiumvira yuko natushobora guteza imbere igihugu tukiumvira ibintu twashobora kubiteza imbere nkaba nashimiye cyane rwose nkaba nshoboye kuhugura ubwenge ko hari benshi bumvira guteza imbere igihugu bagashaka gukrea ama entreprise mugandi baronka uburyo bakumva ko hari ubwoba mbwa uno munsi eme akaba duhumurije atubwira ati nyamba ufise ubwoba humura ushobora kwiyumvira guteza imbere wikure mu bwo urakoze cyane eme
eme nciye ku mayange ikibazo ciwe arabaza ati iciyumvira ku ntambwe za mbere botangura ko yavuze wamwumvise avuze ati batangure ku mastage ariyo myimenyerezo ya gusa kenshi ikogwa n'abakiri mu mashure canke botangura guce gukora ahantu canke botanguza umutahe nyene bagatangura baka iyo shiramo ryawo bakaritangura wowe ubibona gute
mwakoze nivyo bavyiza gose imbere yuko utangura by'ukuri bikoretwa ushoye kumenya by'ukuri mu kazi nyene bigenda uvuye ku ntebe y'ishure ntivyoroshye kwedukiza utangura business bishobora kuba bishobora bishobora ashobora kuronka akazi imbere ni byiza mugabo ni kino wakumubwira na duko atunatinya bishobora akiva ku ntebe y'ishure akicara akarakoresha ibyo yize akagira umugambi mwiza nta kibuza yuko icyimbo cyiyo dushobora kuvamo ikintu abantu ishyirahamwe ryiza bamubwira yuko ntatinye nimba uno munsi avuye ku ntebe y'ishure afise umugambi mwiza ashobora kuronka uburyo bukeye bwo gutangura ntatinye gutangura kuko ngo azatangura gukora akazi.
Murakoze cyane rwose. Muramwumvise Eme Ndizeye impanuro atanze cyane cyane ku bakiri bato biyumvira gutangura amashyirahamwe yabo. Arababwira ati ntimutinye nimuhumure imigambi yanyu itomoye kandi ipanze neza ihagaze neza nta gishobora kudatuma namwe nyene mutera imbere mugashinga amashyirahamwe yanyu nkuko yabigize canke mukaronka udushimwe nk'utwo aronse Eme Ndizeye akajambo kanyuma w'ufise uvuga ubushikiriza abari ko baratwumva ko bari nk'akahe nk'umuntu yatsinze iri heganwa shika ryo mu 2014.
Murakoze rwose akajambo kanyuma nuko nabaza kwanza gushimira Radio Voix d'Amérique kuko wari wabivuze imbere y'uko abigama kwari twagize ikiganiro turegeje kompetisiyo igiye kuba mu mashuri y'ubwikirikiri ikiganiro abashimiye rwose iyo radiyo kuko ni gahagira dukurikirana ngira tugenda turakora hama ku byerekeye ibyo higanwa uko shimiye abadutunganije BBN Feed Network kuko ni ikintu cyiza rwose kuri twebwe aba jeune entrepreneur nitubona ko umengo uri turakora utari twenyine hariho n'abandi bako bariyumvira ingene badushigikira abashimiye rwose abantu bose bari baje kuza kuturaba haba nk'akamo cyane cyane ku bakiriya bacu babandanye batwizera no kuba batari batugurire ingwa zacu muze umusigaye kora ingwa nziza kurusha tugiye gukora ingwa nyinshi kurusha aho igice cya kabiri gitangwa cy'amashure karibu muri shop chain mugure ingwa nk'uko byamye.
Urakoze cyane. Wongere uduhe uko bashobora kugushikira nkaba ariko barakumva bashobora kuba bakeneye kukuvugisha canke kuza kugushorera muramagana he inimero zanyu bo bashikira ko ni nkizi.
Murakoze rwose. Shock Chain Enterprise ni ishyirahamwe rikorera muri Quartier Industriel hafi y'ishyirahamwe rizwi rwose ryitwa Rodica cyangwa ishyirahamwe ryitwa Rubialac. Telefone zacu ni 79 99 77 505 canke 78 99 501.
Murakoze cyane rwose. Mwamwumvise Eme Ndizeye aheruka gutsinda amahiganwa ya shika yo mu 2014. Mwakoze cyane batumire bacu bose, Christophe nawe Flori, ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane abaduteze amatwi ahano kwiragijwe rya Amerika. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanze. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze.